mukomeje kumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, turabaramukije hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Oriane Tsangishaka. Ndabaramukije, ndabifuriza kaze mu biganiro byacu byo kuri Nosa.
Dukunze kubagira bakunze kugira urugomo cyane cyane buri kuwa mbere n'injoro no buri kuwa kane n'injoro, umunsi isoko ryaremye ry'inka bakabakomeretsa bakabakubita birasanzwe.
Uwo ni muganga Antoine Kanyamanza ukuriye serivisi zo kwakira inkomere mu kigo nderabuzima cya Bigogwe, avuga ku bwiyongere bw'abaza kwivuza bazira ingaruka z'urugomo n'ubujura.
Muri Malaysia, umukumbwa mukuru wa Kuala, abantu 23 baraye bitavye umuremyi mu murino wadutse mu gitondo.
Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko atabashije kumvikana n'abayobozi hamwe b'abadepite hamwe n'abasenateri b'abademokrate ku byerekeye abimukira badafite impapuro bazanywe mu gihugu ari abana, ariko ko biri hafi.
Mu rugendo rwe rwo kwihweza ibyashikiye Florida inyuma yaho igihuhusi kibikubite bigacika muri leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump avuga ko yashimishijwe cyane n'ibikorwa biriko birakogwa mu gutabara imbabare.
Minisitiri w'intebe w'Ubuhinde n'Ubuyapani mu itangazo bakoreye hamwe basabye Korea Ruguru guhagarika porogaramu yayo nikereyeri na misile no kutongera gukora ibikorwa byo gushotorana. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu. Ibiganiro by'ijwi rya Amerika bigiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Jeannie, tuyahereye hano muri Amerika mu rugendo rwo kwihweza ibyashikiye Florida inyuma yaho igihuhusi gikubise iyo leta. Perezida wa Amerika Donald Trump avuga ko yashimishijwe cyane n'ibikorwa biriko birakogwa n'abajejwe gutabara imbabare bifatanyije n'abasirikare muri icyo gikorwa. Icyo gihuhusi cyarononye ibintu byinshi cyane mu kiringo cy'iminsi mike cyaciye mu karere k'uburengero bw'iyo leta iri mu bumanuko bwa Amerika. Amaze gushika mu karere ka Fort Myers, Perezida Trump yavuze ati ibikorwa bimaze gukogwa birashimishije ku rugero rw'akataraboneka. Abantu 25 nibo bamaze kwitaba Imana bitewe n'icyo gihuhusi. Umukuru w'igihugu akaba ashimira habitanze mu bikorwa byo gutabara no gukingira ubuzima bw'abandi banyagihugu bari gushobora kugwa muri ivyo vyago. Muri urwo rugendo Trump ari kumwe n'icegera ciwe Mike Pence. Bitegekanijwe ko Pence aza kugendera akarere ka Nepal muri iyo leta. Igihuhusi Irma caciye neza na neza mu turere twa Fort Myers na Nepal, gifise imiyaga n'imvura yisegenya byatumye haba imyuzurire mu bice bitandukanye bya Florida.
Tukiri hano muri Amerika, Perezida Donald Trump yavuze ko ari hafi kumvikana n'abayobozi muri Kongere ku byerekeye abimukira badafite impapuro bazanywe mu gihugu ari abana. Kandi yavuze ko amasezerano ayo ariyo yose hagomba kuba akubiyemo ingamba zikomeye z'umutekano w'imipaka. Ibyo yabivuze kuri uyu wa kane nyuma y'igihe gito yanditse akoresheje Twitter ko atabashije kumvikana n'abayobozi hamwe b'abadepite hamwe n'abasenateri b'abademokrate kuri programu ireba abo bimukira izwi nka DACA yahagaritswe mu cyumweru gishize. Kugeza ubu igituma abo bari muri programu DACA badasubizwa inyuma, badasubizwa mu bihugu baje baturukamo, niyo programu DACA yashyizweho na Perezida Obama. Trump yabwiye abanyamakuru ati turimo gutegura umugambi wo kurushaho gucunga umutekano w'imipaka. Turimo gutegura umugambi kuri programu DACA. Abantu barashaka ko bigerwaho. Dufite urubyiruko 800,000 rwazanywe hano, si ikosa ryabo. Ubwo rero turimo gusuzuma uwo mugambi. Tuzareba icyo bizatanga. Cyakora muri urwo rwego tuzakaza umutekano ku mipaka kandi ndakeka bizashoboka. Urukuta ku mupaka ruzaza nyuma. Umuyobozi w'abadepite mu nteko ishinga amategeko Nancy Pelosi n'umuyobozi w'abademokrate muri Sena Chuck Schumer nyuma y'inama bagiranye na Trump hejo kuwa gatatu nijoro bavuze ko bemeranijwe gushyiraho vuba na vuba uburyo bwo kurengera abo 800,000 biyandikishije muri programu DACA. Mu nzira yo guhagarika programu DACA, Perezida Trump yahaye Kongere amezi atandatu yo gushaka igisubizo kirambye.
Makuru iradishwe rya Amerika arabandanya dukubitire muri Aziya ku mugwa mukuru wa Kuala muri Malaysia. Abantu 23 bitavye umuremyi mu muriro wadutse mu gitondo cy'uyu wa kane ku ishure ryigisha iby'idini rya Islam. Benshi mu bitavye Imana bakaba barabana b'abahungu. Abajijwe ibikorwa byo kuzimya imiriro bavuga ko uyu muriro wadukiye mu igorofa ryo hejuru y'iyo nyubakwa yitwa Dural Koran Itifagia mu kibanza abo bana bari baryamyemo. Abaguye muri iryo sanganya na abana b'abahungu 21 bari hagati y'imyaka 13 na 17 hamwe n'abigisha babo babiri. Abo bantu bose ntibashoboye guhunga kubera urugi rusohoka aho bari bari rwarimwo imiriro myinshi kandi amadirisha y'iyo nyubakwa yubatswe mu vyuma. Ababibonye bavuga ko babirabishije agahinda kandi ko bagumye bumva akaruru kategwa nabo bana bariko baritabariza. Inyuma yaho basanze imibiri yabo yahiriye mu ngunda zibiri z'icumba bari barimo.
Amakuru y'ijwi ry'Amerika harakomeje. Asoza uruzinduko rwe rw'iminsi ibiri mu Buhinde, Minisitiri w'Intebe w'Uyapani Shinzo Abe yahamagariye iyubahirizwa ry'umwanzuro wa ONU ku gihugu cya Koreya Ruguru biturutse ku ntwaro nikleyeri giherutse kongera kugerageza. Nyuma y'ibiganiro byo kuri uyu wa kane na mugenzi we w'Ubuhinde, Abe yagize ati: "Ndifuza gusaba amahanga hamwe na Minisitiri w'Intebe Narendra Modi kumva ko dukeneye ko Koreya Ruguru ihindura ingamba zayo binyuze mu iyubahirizwa ry'umwanzuro mushya wemejwe n'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU. Abe yavuze ko Koreya Ruguru igomba guhagarika programu yayo ya misile na nikleyeri. Abe yavuze kandi ko Ubuyapani n'Ubuhinde bizatera intambwe zifatika zo guhangana n'ibibazo bishobora kuvuka. Yavuze ko abayobozi bombi bemeranijwe ku bikenewe gukorwa ku buryo Koreya ya Ruguru ihindura ingamba zayo. Mu itangazo bakoreye hamwe, abaminisitiri b'intebe bombi basabye Koreya ya Ruguru guhagarika iyo programu yayo nikleyeri na misile no kutongera gukora ibikorwa byo gushotorana.
Tukubitire muri Afrika, ntibikiri igihuha muri Uganda. Abagize umugambwe wa NRM, National Resistance Movement Party, batangaje kuri uyu wa kane yuko mu kiringo c'indwi imwe bazoba bashikirije ingingo yo gufuta imyaka y'amavuko umukuru w'igihugu yemerewe kuba afise kugira ategeke igihugu. Umushinga mateka James Kakuza aturuka mu mugambwe NMR avuga ko iyo ngingo ikumira. Yamara abadashigikiye iyo ngingo yo gufuta imyaka y'amavuko y'umukuru w'igihugu yemererwa gutwara baravuga ko bayifashe bafise umugambi wo kugumiza Perezida Yoweri Museveni ku butegetsi. Barnabas Nsikansime nawe asanzwe aturuka mu mugambwe w'umukuru w'igihugu NMR nawe avuga ko adashigikiye uwo mugambi w'uko Perezida Museveni aguma ku butegetsi. Avuga ati: "Igihugu ni cya twese." Ati: "Mukama imyaka 35 ati: "Banyeuganda haguruka, ntimwemere ko ako karengane."
Amakuru yo kuri saha tuyasoreze kuri Iraq, aho igitero cyakoreshejwemo imbunda na bombe yatezwe mu modoka cyahitanye abantu 50 majyepfo ya Iraq. Abantu barenga 80 nabo bakomerekeye mu bitero hafi ya Nasiriya, umurwa mukuru w'intara ya Dikar. Abarwanyi barekuriye amasasu muri restora. Nyuma yaho gato, umwiyahuzi yagabye igitero akoresheje imodoka yarimo igisasu yikoreye cyaturikiye hafi ya bariyeri y'abasirikare bashinzwe umutekano. Ntawe mu mitwe y'abarwanyi wari wavuga ko ari wo wagabye icyo gitero binyuze mu mutwe wa leta ya Kiisilamu wakunze kwigamba ibitero byahitanye abantu benshi mu Bayisilamu b'abashiyite muri Iraq. Abashiyite nibo biganje mu ntara ya Dikar iri mu birometero 320 mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Baghdad. Radio y'u Rwanda Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda, no mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Murashobora kandi no kutwandikira email, adresse yacu ni radio yacu@gmail.com. kuri Facebook no kuri Twitter niho turi, adresi yacu ni VOA radio yacu. Site yacu internet aho mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro ni wezitatu@radioyacu.voa.com.
Dukomeze amakuru y'ijwi rya Amerika, tunyarukira noneho mu karere k'ibiyaga bigari, duhere mu Burundi.
Urakozeje ni imiryango 146 y'abarundi bahora mu ikambi y'Induta mu gihugu cya Tanzania uyu munsi yatahukanywe mu Burundi, ikaba yakiriwe mu ikambi y'ifata kibanza y'Igitara Gatara murantunga muri komine Mabanda y'intara ya Makamba. Bamwe mu bahungutse bavuga ko banezerejwe nuko batahutse, kuko aho bahora bari babaye mu buzima budashimishije. Abaserukire leta y'u Burundi basavye abo bahungutse gushikira ku mirimo kugira ntibazoterwe n'ubukene hamwe n'inzara. Inkuru ya mugenzi wacu Christy Munezero.
Ayo namashi abahungutse bariko barakiriza bari baje kubategera mu ikambi y'imfata kibanza y'Igitara muri komine Mabanda y'intara ya Makamba. Umuruho n'inkungugu nicyo byaboneka kuri abo barundi 1846 inyuma y'amasaha ya baba 5 bari bamaze mu rugendo rwabakuye mu ikambi y'Induta muri Tanzania gushika mu ntara ya Makamba aribo bahunze bava. Amakuru twakuye mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR nuko abenshi bahunze bavuye mu makomine ya Kayogoro na Nyanzalac, hakaba hari mu bihe by'amatora yabaye mu 2015. Bamwe muri abo bahungutse bamenyesheje ko banezerejwe no kubona basubiye mu gihugu cy'amavukiro, ngo kuko aho bari mu ikambi y'impunzi y'Induta bari basigaye babayeho mu buzima bubi.
Nko ku kazi kanjye nari maze ikiringo cy'amezi 8 muri Induta, hanyuma tukaba twari duhabaye nabi nabi kubera ibyo kurya baduha iby'ukwezi bigaca bimariye ingazi ibiri, tukaca tumara izindi ingazi ibiri dushonje, abana bakama batubitse umukanda mu nda. None numva nezerewe kubona ngarutse mu gihugu cy'u Burundi, ndapfuma nze ndarima nze ndaronka utwo nza ndagaburira abana. Iyo muri Induta nta n'agashamba arabaduha, twari tubayeho uko nyene abana agahuzu twagiye bafise n'ubundi ko bafise.
Ndarushe kayi nawo ndushe kositse mu gihugu cy'amavukiro ndaruhutse.
Loriyozi Berahino, umuyobozi mukuru mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati ajejwe kwakira impunzi no kuzisubiza agateka, yahaye ikaze abo bahungutse abasaba kwijukira imirimo yo kwiteza imbere kugira ntibategwe n'ubukene. Yongeye kandi arababwira yuko vuba bose baja no mu makomine bahunze bavamo.
Abaji Makamba komine murarayo. Mwashitse murarayo. Abaji Kibango mwashitse murarayo. Abazoshikejo ni Nyanzarake navugizo Kayongoro abo bararaha tuzobatwara ejo habona.
Abo bahungutse basabye leta y'u Burundi kubafasha mu kubaronsa imbuto n'ibindi bya nkenerwa kugira ngo bashobore kwibeshaho, ngo bobafashiriza kandi n'abana bahungutse muri iki gihe umwaka w'ishure ariho wari ugitangura.
Nifuza uko mwodushikana mu mihana, nk'ubu harageze kurima gatasi, turosheka turima gatasi, mwodufasha nk'akabuto ko gutera reka nyene kugira ngo natwe turonke icyo tutatulifashisha mukadufashisha nyene n'utundi twaba dukeneye.
Abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR nabo bahaye abo bahungutse imfungurwa zizo bamaze amezi 3 ku muntu, 70,000 ku muntu akuze na 25,000 ku mwana, ihema hamwe n'ibitenge. Abo bahungutse 446 bavuye mu ikambi y'Induta bakurikiye abandi 420 batahukanywe mu ndwi irangiye, bakaba bakiriwe mu ntara ya Ruyigi. Ibyo byose bikaba byabaye nyuma y'imibonano abategetsi b'u Burundi n'abo mu gihugu cya Tanzania bagiraniye mu ntumbero yo gufasha impunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania guhunguka. Christine Munezero, Mabanda, ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Christine Munezero kuri iyi nkuru. Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda mu karere ka Nyabihu mu mirenge yegamiye ishyamba rya Gishwati. Haravugwa urugomo rukomeye rwiganjemo ubujura, gukubita no gukomeretsa. Ikigo nderabuzima cya Bigogwe cyonyine kivuga ko buri wa mbere na buri wa kane cyakira abakomerekejwe. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bigogwe bukeka ko ari abashumba bava mu Gishwati kandi ko kubahashya bisa nk'ibidashoboka. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Twumvise bakubita gusa ariko umugenzi wanjye yarambwiye ngo abonye ari batatu imbere ye bahita badukubita inkoni z'imitwe gusa turyama ngaho.
Uyu ni Bwana Mutabazi, umwe mu bo twasanze arwariye mu kigo nderabuzima cya Bigogwe, arasobanura uko we na mugenzi we bakubiswe n'abantu ubwo bari mu nzira bataha. Bavuga ko ubwo bari bageze ku mashuri ya EAV hafi neza y'ikigo cya gisirikare cya Bigogwe, abantu batazi babahutsemo n'inkoni barabakubita. Ni mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira ku wa mbere w'iki cyumweru. Twabasanze ku mutwe bagifite indodo n'ibipfuko, ariko mugenzi wa Mutabazi we ntiyabashaga no kuvuga, yari yabyimbaganye mu mutwe no mu maso. Twaganiriye gato na Mutabazi ndetse n'uwari urwaje mugenzi we, bavuga ko babakubise bana bambuye.
Badukubitiye icyarimwe, baradukubise dutwara amafaranga 70,000 na telefone. Nta nabo twabashije kubona, ntabyo tuzi kuko tutaramenye. Bari babiri
bahuye n'abagizi ba nabi, bavuye ku kazi batashye nka 3 bahura n'abagizi ba nabi babamerera nabi.
We ntacyo bamwambuye?
Baramwambuye. Bamwambuye amafaranga.
Ubuyobozi bw'ikigo nderabuzima cya Bigogwe bivuga ko buri cyumweru cyakira inkomere cyane cyane ku munsi soko ry'inka rya Bigogwe riba ryaremye. Uyu ni muganga Antoine Kanyamanza ukuriye serivisi yo kwakira inkomere no komora. Aha yatwerekaga amadosiye menshi y'abakubiswe bagakomereka, nayo kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda gusa.
Il y a le 7 septembre, pour les blessés volontaires. Il y a 4 septembre, toujours au gomme,
Gukubita
no gukomeretsa ni ibisa nk'ibimenyerewe mu mirenge ya Nyabihu yegamiye Gishwati nk'uwarambura na Kanzenze, uwa Kanama muri Rubavu na Nyange muri Ngororero, kuko iyo uhagenda utabura kubona abagendana ibipfuko ku mitwe bavuga yuko ari inkona hanini bakubiswe n'abashumba. Umurenge wa Bigogwe unagaragaramo ubujura bwo ku rwego rwo hejuru, ni ibishimangirwa na Bwana Amiyeri Murindaga ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Bikingi.
Gutobora amazu byo ibisambo byo hano biri byadutse biri kuja biratobora amazu, kubu ni wanje barahatoboye ari kumanywa. Baranyiba kubajyana imyenda y'umugore nta nagumwe bansigiye. Ikindi bakoze ni ibyo kwiba insinga z'amashanyarazi. Ubu ngubu hano nta buranguraga umuceri ku manywa, ni ukujya kugura nimugoroba bayitwikiye ijoro kugira ngo batamenye ko bwinjira ngo bakaba umwaka.
None ubwo nta bushobora kugura n'igifuka cy'ibishyimbo ngo ushyire mu nzu
kereka ari mu ibanga, kereka ukaguze bwije.
Ubuyobozi bw'umurenge wa Bigogwe bwemera ko ikibazo cy'urugomo n'ubujura gihari, buvuga ko hari ingamba zafashwe zo kugabanya ubugizi bwa nabi, uko gucika byari kidashoboka nk'uko umuyobozi w'umusigire w'umurenge wa Bigogwe Madame Nyirakaronkano Françoise abishimangira.
Nyuma y'uko tumaje kubimenya mu gitondo twakoresheje inama y'umutekano, kuko twabonaga ni ibintu bigenda biza bigenda bigaruka, duhamagara ubuyobozi bw'utugari, duhamagara ubuyobozi bw'imidugudu n'abashinzwe umutekano ba Daso, twari turi kumwe dufata ingamba z'uko noneho amarondo yakazwa cyane, niba hari aho biraraga bagera bakicara bakwiriye kuzunguruka cyane kugira ngo icyo kintu cy'urugomo ndetse n'ubujura bibashe kugabanuka, dore ko bitanacika aho abantu bari. Ibyo bintu ntago byabura ibibazo nk'ibi.
Zimwe mu mpamvu ikekwa ko ari intandaro y'ubujura n'urugomo rugamije kwambura harimo kuba mu gace ka Bikingi gatuwemo n'abantu baturutse hirya no hino batagira aho bahinga cyangwa ikindi cyose bakora bikaba byabasunikira kwiba. Ubuyobozi kandi bavuga ko kuba igice kinini cyakorerwagamo ubuhinzi muri Gishwati bigahakaza amagana y'abaturage bahingaga, ababagara n'abikorera ibirayi byarahagaze, abo bose bagasigara ntaho guca inshuro bagira nabyo ari indi ntandaro. Icyakora ntibwemera ko haba hari inzara muri aka gace, nubwo bushimangira ko umubare munini w'abagatuye ntaho guhinga bafite cyangwa kandi kazi kabaho ibibabeshaho. Claude Ganza Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Claude Munyamagana kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, urukiko rukuru rwa Kigali rwatangiye kuburanisha urubanza rwa Jean-Baptiste Mugimba uregwa uruhare muri Jenoside yo muri 1994. Urubanza ntirwabashije gukomeza kuko urukiko rwabanje gusuzuma icyifuzo cyasabaga gukuraho ibyemezo byafashwe n'inkiko Gacaca, urubanza rukabona gutangizwa mu mizi yarwo. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika uri Kigali mu Rwanda, Asumuta Kaboyi.
Jean-Baptiste Mugimba yagaragaye bwa mbere mu mwenda w'ibara ry'iroza ryambarwa n'abagororwa bo mu Rwanda. Yaje atuje imbere y'urukiko ari kumwe n'abunganizi be babiri. Mbere y'uko urubanza rutangira mu mizi nk'uko byari byitezwe, habanje gusuzumwa ikibazo cyo gutesha agaciro ibyemezo byafashwe mbere n'urukiko Gacaca rwa Nyakabanda mu mujyi wa Kigali rwari rwaburanishije Mugimba adahari, maze rumutegeka kwishyura miliyoni 34 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo kumuhamya uruhare mu busahuzi no kwangiza imitungo. Mugimba Jean-Baptiste wahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CDR akurikiranyweho uruhare mu bikorwa byo gukora Jenoside, kwishishikariza kuyikora mu duce tunyuranye two mu mujyi wa Kigali. Uyu mugabo ariko nta gifungo yari yakatiwe n'uru rukiko rwa Gacaca. Itegeko rikuraho imirimo y'inkiko Gacaca ryo mu mwaka w'ibihumbi 2012 mu ngingo yaryo ya 8 ivuga ko umuntu wohererejwe u Rwanda n'igihugu cy'amahanga kugira ngo aburanishwe yari yarakatiwe n'inkiko Gacaca adahari, aburanishwe n'urukiko rubifitiye ububasha, cyakora icyemezo cyari cyamufatiwe n'inkiko Gacaca kikabanza guteshwa agaciro n'urwo rukiko. Ni icyemezo cyashimishije Bwana Jean-Baptiste Mugimba utatinye kuvuga ko yishimiye ko n'ubushinjacyaha bwifuza ko ibyo Mugimba yari yakatiwe n'urukiko Gacaca byateshwa agaciro akabona kuburana urubanza mu mizi. Ibi bisobanuye ko mu gihe urukiko rukuru ruzemeza icyemezo, Bwana Mugimba azatangira kuburana mu mizi y'urubanza atagikurikiranyweho umwenda agomba kwishyura usaga miliyoni 30 yari yatsindiwe mu rubanza rwa Gacaca. Mugimba agejejwe mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize hashingiwe ku mpapuro zisaba gutabwa muri yombi zoherejwe na Leta y'u Rwanda. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyweho ibyaha 7 bifite isano na Jenoside, birimo kugira uruhare no gutegura Jenoside, kuyobora za bariyeri ziciwe Abatutsi, gutanga intwaro zifashishijwe n'interahamwe kwica Abatutsi, anaregwa kandi kugira imigabane muri radio RTLM bivuga ko yanifashishije abiba urwango hagati y'Abahutu n'Abatutsi. Jean-Baptiste Mugimba w'imyaka 61 ubwo yireguraga akigera mu Rwanda avuye mu gihugu cy'Ubuholandi yari yahakanye ibi byaha byose. Avuga ko hari abantu bitwaza uburemere bw'icyaha cya Jenoside bakabeshyera abandi. Yari yemeye ko yari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya CDR, anemera ko yabaye umunyamigabane wa radio RTLM, ariko ibi byombi akavuga ko atabona aho bihuriye n'ibyaha ashinjwa. Mugimba yari yasobanuye ko ari uburenganzira bwe bwo kujya mu ishyaka ndetse no kuba yagura imigabane mu kigo cy'ubucuruzi ashaka. Yavugaga ko yumva nta hantu na hamwe ku isi bahana icyaha cyo kujya mu ishyaka ndetse no kujya mu makompanyi y'ubucuruzi. Mugimba yavuze tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 mu 1959 avukira mu cyahoze ari komine Mutura muri prefekture ya Gisenyi. Mu 1994 yabaga mu Nyakabanda mu mujyi wa Kigali ari umukozi wa Banki Nkuru y'Igihugu. Urukiko rukuru rwatangaje ko ruzafata umwanzuro warwo ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze b'Ijwi rya Amerika, guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 hazaba impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru y'iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo azaba ahagaze. Abari bamaze kumenyera kumva ayo makuru tubasabye kutwihanganira. Naho amakuru yo ku isi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo kuwa gatandatu no ku cyumweru azasimburwa n'amakuru yibanda ku karere k'ibiyaga bigari. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byo bizakomeza uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika, makuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya. Mu Burundi, mu gisagara cya Bujumbura, hariko harabera ihayanisha gurisha ry'ibyimburwa mu Burundi. Bamwe mu barimyi babyitabiriye bamenyesha ko batoroherezwa mu kuronka ingurane, bagasaba gufatwa mu mugongo. Inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
abaserukira abandi mu mashyirahamwe y'abarimyi akwiragiye mu bihugu bitandukanye y'igihugu nibo bitavye iryo hayanisha gurisha. Umwe wese muri abo barimyi yajyazanye ivyo mu ishyirahamwe iwabo barima. Twahabonye ivyimburwa bitandukanye, muri ivyo harimwo ibiterwa mbumbarugo na njabukamazi. Ico abarimyi bose bari mu ico kibanza bahuriyeko nuko badashigikiwe bikwiye kugira ngo imyimbu yabo itere ije imbere maze n'igihugu kiyaronkera koyoko. Mutanga na Onesfor aserukira abarimyi ipama mu Burundi.
Uko kutitabwaho birigaragaza biraboneka cyane. Ituma ubona abantu bata igiterwa cipampa ni kibazo cy'igiciro. Kugira igiciro gishingwa na leta ubu n'amafaranga amajana 5 gusa ku kilo. Kandi rimwe na rimwe umurimyi arimye arimye nk'igitare usanga akoresheje ibintu bimutwara nk'amafaranga ashika ku 175,000 180,000 gutyo. Ariko hageze kwimbura ugasanga yimburiye nk'ibihumbi 500,000
Ibyo pama nk'uko abarimyi baryo babitwiganiye, umurimyi aronswa amajana 5 ku kilo mu gihe ihinguriro rya leta koje riko rigura cyo rigurisha amafaranga angana 2,500 ku kilo. Vyongeye iyo pama nawo umurimyi waryo ataronkera ikintu kinini, ryoryo ningira kamaro gihugu. Aho ni mu gihe nk'uko abarimyi bayivuga, iyo rihinguwe rivamo inyuzi, zivamo impuzu, imbuto nazo zivamo iryo pama, ziraheza zigahingurwamwo amavuta yo gukinjika ayo benshi bita amakoto, hakongera akavumwa kandi muri iryo pama n'intabire z'ibizinu hamwe n'itoroto ku bitungwa. Igisata cy'ubunini n'ubworozi mu Burundi naho gihurikiyemo abarundi barenga 90% kiracugarijwe n'ingorane zitari nke. Ikibazo cy'uburyo buke no kubura abafata mu mugongo ni ingorane nyamukuru yugarije abarimyi mu Burundi. Ikivyunyura nuko abarimyi batoroherezwa mu kuronswa ingwane mu mabanki.
Amabanki ariko ukuntu atizera abantu b'abarimyi kubera ingwate ingaruka mbi nyinshi, kuko turabwira uburyo dukoresha ikizinu n'ikintu gisaba umutahe muremure. Hanyuma iyo tubuze uburyo rero murumva ko ibikorwa bishya bigenda nabi.
Mu biduhanze kirimwo kuko nta banki n'imwe ishobora kwemera guha ingurane umurimyi w'ipampa. Rero ikibazo cy'ingurane kuri twebwe cyamara ingorane gituma n'ubwo burimye bugenda burasubira inyuma, kuko usanga rimwe na rimwe duhura n'ibibazo by'ubukene bwo kubagaza
ingurane zo mu mabanki zironka byoroshye, kuko benshi bavuga yuko turi abantu tushobora kubariha mugihe tutarusa imitahe, tugomba turi batoya nta terambere tujya tugeramo. Ni ukuvuga tugomba nyine turi abantu bo hasi nyine kuko gutera imbere ntibishoboka utarose umuntu akufata mu mugongo kugira ngo nawe wisununure.
Ihuriro ry'indani z'abarimyi mu Burundi ryatunganije iryo hayanisha gurisha, naryo nyene riremeza yuko ukuronka ingwane ku murimyi ari inkoramutima. Abahurikiye muri iryo huriro bakizera ko itunganywa ry'iryo hayanisha gurisha ari nyishu kuri ico kibazo. Hadirimana Rishari ajeje kumenyekanisha amakuru mihuriro ry'indani zihurikiyemo abarimyi n'aborozi mu Burundi FROPABU. Ijo ry'umurimyi
abarimyi borozi bo mu Burundi barafise ibibazo bitandukanye, na cyane cyane cyo muvuze cyerekeye kuronka akadeni ku giciro kitavuna, ku nyungu itavuna. Ubwa mbere bwo mu biganiro nziza kugirwa byateguwe nuko icyo kiganiro kirimo abantu batanga izo ngurane twarabatumiye, abarimyi bo nyine baraza kubibwirira kuko kare ntibaronka aho bahurira, ntibaronka ingene baganira. Uno musa ariko bari ngaha baraza kugenda bavyivuganiye, maze tubereke iciza cyuko boshira ku ngurane itavuna umurimyi.
Iryo hayanisha gurisha bitekanyijwe yuko rizorangira kuri wa gatandatu i Bujumbura. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Nshuti mwakomeje gukurikira ibiganiro byacu, turi hafi gusoza. Mbere y'uko dusezeranaho ariko tubagezeho amwe mu makuru twabagejejeho mu kanya.
Tubabwiye ko mu rugendo rwo kwihweza ibyashikiye Florida nyuma yaho igihuhusi gikubise iyo leta ya Amerika, Perezida Donald Trump avuga ko ashimishijwe cyane n'ibikorwa biriko birakogwa n'abajejwe gutabara imbabare bifatanyije n'abasirikare muri icyo gikorwa.
Perezida Donald Trump kandi yavuze ko hari hafi kumvikana n'abayobozi bo muri Kongere ku byerekeye abimukira badafite impapuro bazanywe mu gihugu ari abana, kandi yavuze ko amasezerano ayo ariyo yose agomba kuba akubiyemo ingamba zikomeye z'umutekano w'imipaka.
Twabwiye kandi ko ku mugwa mukuru wa Kuala muri Malaysia abantu 23 bitavye umuremyi mu muriro wadutse mu gitondo cy'uyu munsi wa kane ku ishuri ryigisha idini rya Islam. Benshi muri abo bitavye Imana bari abana b'abahungu bari munsi y'imyaka 18.
Igitero cyakomerekeje cyakoresheje imbunda na bombe cyatezwe mu modoka cyahitanye abantu 50 majyepfo ya Iraq. Abarenga 80 bakomeretse bakomerekera mu gitero hafi ya Nasiriya umurwa mukuru w'intara ya Dekar.
Twabyeka kandi bitakiri igihuha mu Buganda. Abagize umugambwe uri ku butegetsi National Resistance Movement Party batangaje kuri uyu wa kane ko mu kiringo cindwi imwe bazoba bashikirije ingingo yo gufuta imyaka y'amavuko umukuru w'igihugu yemerewe kuba afise kugira ategeke igihugu.
Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije, tukaba tuboneyeho umwanya wo gushimira badufashije ku buhanga bw'ibyuma Engineer Coronelius aho wafatanije na Fasil Gebehu kubagezaho ibiganiro kuri mikoro. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umugoroba mwiza. Imana ibahezagire.